VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, kuri internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Tuyari kiri bubakwa kandi cyo tubara tubona ko bayisamburanye mu mutima w'ubukoko, kuko ibiti byari kuri iyo byaratemaguwe, ibindi bagenda babitwaye, bagenda bivye n'uduharage uwo mu mwenegihugu yaheruka kwima.
Uwo nibura amatari w'intara ya Ngozi Albert Nduwimana avuga ko abasirikare b'u Rwanda basenye inzu yubakwagwa ku kirwa cya Sebanegwe. Iyo nkuru n'izindi zirimo inkunga y'umuryango w'abibumbye ku Burundi ndetse n'ikiganiro Ntorere Kazoza gitegurwa na Studio Ijambo mu Burundi turayibagezaho mu kanya gato. Amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya. Ibihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi bivuga ko bizakomeza bifasha u Burundi mu bijyanye n'ubuzima, ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo byatangajwe na Carla Montesi, umuyobozi ushinzwe Afrika yo hagati n'uburengerazuba. Uwo muryango wahagaritse gucisha inkunga yawo mu kigo mu ngengo y'imari ya leta. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Umufaso ni Carla Montesi ari mu ntumwa z'umwe bwa Buraya zazimaze imisi zigendera Burundi, yemeza ko umuryango w'umwe bwa Buraya uraje ushinga cyane n'ikibazo cy'ubukene cyugarije abarundi muri kino gihe. Uwo muyobozi ajejwe Afrika yo hagati n'iy'uburengero mu bijanye no gufashanya mu by'iterambere hagati y'utwo turere n'Uburaya asigura ko umuryango wa Buraya utarota uhagarika imfashanyo zigenewe abarundi.
La coopération avec les Burundi n'a pas été arrêtée. C'est uniquement les financements directs au budget de l'État.
Imfashanyo n'u Burundi izahagaritswe ariko hagaritswe imfashanyo twaha leta zaje mu kigega cyayo buri mwaka. Ibintu byose byerekeye imfashanyo zihabwa abanyagihugu ubwabo b'Abarundi byarabandanije. Aho ibitigiri birahambaye, kuva dufatira ingingo leta honyine tumaze gusinyanira amasezerano agera ku miliyoni 70 z'amafaranga y'abanyaburayi, ayo nayo gukoresha mu kuzana imbuto mu burimyi n'ubworozi n'ibindi bikenewe muri icyo gisata. Kurihira abana n'abakenyezi mu mavuriro hamwe no kugaburira abana muri imwe twita cantine scolaire, abana bafungurira ku mashuri. Iyo n'imigambi iriko irarangurwa, ni ukuvuga ubumwe bwa Buraya utahagaritse gufasha u Burundi burundu. Twafashe ingingo zimwe zimwe gusa kandi turiteguye kubandanya buhoro buhoro tugarukana gufashanya igihe leta izoshyira mu ngiro twigora isabwa. Tumwe muri utwo twigoro twibutswa na Kuni Vervac yarongoye izo ntumwa za Buraya.
L'aval ou la première responsabilité réside dans le gouvernement du Burundi. Il est clair ce que
Uruhara runini ruhagaze kuri leta y'u Burundi. Twebwe ntiduhisha icyo twiteze ko nicyo n'akarere ka Afurika y'ubuseruko kiteze, nacyo si kindi ni ukuja mu biganiro bitunganywa n'akarere bizohuza bikunga abantu bose bafite icyo boterera kugira ingorane zihere muri iki gihugu. Kurubuga naho ni uguhindura ibintu mu bijanye n'agateka ka zina muntu, umwidegembyo wa politike n'ubwigenge bw'ibinyamakuru. Umuryango w'umwe bwa Buraya ni wuzu bwa mbere mu bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu bifasha u Burundi. Hagati y'umwaka w'ibihumbi 2014 n'ibihumbi 2020 honyine wari wemeye guha u Burundi imiliyoni 432 z'amafaranga y'abanyaburaya. Kuva ku igenekerezo ry'indwi gushika ku rya 9 ku kwezi, hitezwe inama y'abafasha u Burundi izoba i Geneve mu gihugu cy'u Busuwisi. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza. Buramatari w'intara ya Ngozi mu majyaruguru y'u Burundi araregwa u Rwanda ubushotoranyi nyuma yuko hari inzu bivugwa ko ishobora kuba yashenywe n'abashinzwe umutekano mu Rwanda ku kirwa cya Sebanegwe kiburanwa n'ibihugu byombi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Kirundo Jean Bosco Arurinze.
Sebanegwa na gasozi kari nko ku birometero nka 35 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. kari hakurya y'umutumbo wa rukurazo uri muri komine mwumba y'intara ya Ngozi mu kugashikako ujabuka uruzi akanyaru rugabura Uburundi n'u Rwanda. Ako gasozi kariko inzu zitarenga zitatu gasanzwe kari mu matati y'ivyo bihugu bibiri kimwe cyose kirakiyitirira. Amatati yasubiye kwigaragaza kuri uwa kabiri inzu yariko irubakwa isambuwe n'abantu buramatari w'intara ya Ngozi Albert Nduwimana avuga ko hari abasirikare b'u Rwanda.
Ivyabaye cyo rero abanyarwanda baherekejwe n'abasoda b'u Rwanda nyene barenga gato na 40 barateye kuwo musozi kwa gatumba ko sinumva ngo na gasozi ko na gatumba gakukira uwindi musozi wo kumumba hasanzwe atari agatumba kataba kwa abantu benshi barasambuye inzu imwe mu zadi zihari inzu yari kiri bubakwa kandi cyo tubona tubona ko bayisamburanye umutima w'ubukoko kuko ibiti byari kuri iyo byaratemaguwe ibindi bagenda babitwaye bagenda bivye n'uduharage uwo mumwene gihugu yaheruka kwimbura.
Ijwi rya Amerika ryashitse ku mutumba wa rukurazo ku nkengera z'uruzi akanyaru abarundi bariko baracukura umusenyi abandi nabo batahuse bava hakurya y'ubwo ruzi bari bavuye gusarura imirima yabo y'ibiharage iri hakurya y'uruzi akanyaru. Bemeza ko uruzi kwataye inzira agatumba kasabanegwa kaca kamera nk'akegamira uruhande rw'u Rwanda. Uwo mugabo yemeza ko sabanegwa itwagwa ku mutumba wa rukurazo kuva kera.
Je na vose 68 agasozi kasabanegwa kamyo kari ngaho hagati nyene ndani uko hari umupatiri witwa Masironi yarigeze kuzatanga ikibazo muri yaga mukama yatanga ikibazo avuga ati nimutubwire izinga riri mu ntara ya Ngozi. Wewe yakunda kubabwira ko ari sabanegwa kuko nawe yarahakunda ko arigeze kuba n'ishuri rya yaga mukama kuri aho gasozi nyene. Nukuvuga uru ruzi mubona ruri ngaha kwacha hariya hijya mubona hakurya inyuma ya sabanegwa ahagwagiye kuhaza ubwo mu nyuma. Sabanegwa ndakavuga ko aragacimbiri kuko kari ku mutumba wa rukurazo.
Turi mu ruzi akanyaru. Tugana aharaye hasambuwe inzu. Muri urwo rugo twakiriwe Ntatungimana Generoza umukenyezi wa Uburambye Rudoviko hamwe n'umukazana wabo. Uwo mutama avugwa niwe abubatse bakongera bakagerera kuri uwo musozi bamukako. Bemeza ko ari abarundi kandi batarota bitwa abanyarwanda.
Twebwe turabarundi turabanyarwanda. Abanyarwanda rero inzu baje kuyibomora bavugaho yuko ngo badashaka kwaba inzu zitatu ngaha ngo ntihabe inzu ngo iyonyene ngo niyo yayahariye epfo ngo iba ari ihaguma ntibashaka ko tuhaba ngaha ngo ni iwabo kandi atari iwabo. Nta n'umunyarwanda n'umwe yigeze yubaka ngaha cyangwa ngo harimo.
Twebwe turabarundi kuva kera barahaba abo badata bukwe nyene bityo twabaye bwimuke tuhava tujabuka ino mu rukura kuko u Rwanda uruzi rwaho rwaca hirya ya kasabanegwa none rukaba uruzi rw'iciriye n'u Burundi baca bitwaza ngo nako mu Rwanda kandi arakiye n'u Burundi kuva kera ariko bamwe baba ntitwaba abanyarwanda kubera turabarundi.
Buramatari w'intara ya Ngozi ntajya umunwa mu kwagiriza u Rwanda ko ivyabaye ari agasomboroso.
Turiko turahumuriza bene gihugu kuko ikiboneka n'agasomboroso nkuko kumbure u Rwanda rutaretse gusomborotsa u Burundi n'iki gihe turimo tumaze mu mwaka urenga gato ico tugishira mu twabonye cyitwa gasomboroso kubera atakiri na kimwe gisigura na gatonyi ko munyarwanda aza mu Burundi avuye mu gihugu ciwe aherekejwe n'umusoda mu kindi gihugu. Iyo hata kuba kumbura abanyarwanda bahafise nk'imirima twaye kuvuga kumbure ko bahaye amatati na makenye nene amatati namwe ashobora guhuza ku kwako gatumba barundi n'abanyarwanda kuko imirima yose harimo ni y'abarundi.
Uwo mutware avuga ko ingingo zo gucungera umutekano w'uwo muryango uba kuri ako gasozi zamaze gufatwa ariko akaba atashimye kuzimenyesha Ijwi rya Amerika. Ku gasozi sabanegwa ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Impunzi z'abanyekongo zatujwe mu nkambi ya Mugombwa mu karere ka Gisagara mu Rwanda zirasaba ko ibibazo biri mu gihugu cyabo byabonerwa umuti kugira ngo abashaka gutaha bazatahe. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni.
Abanyekongo bari mu ikambi ya Mugombwa mu karere ka Gisagara mu gihugu cy'u Rwanda benshi muri bo bavaho bita Imasisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe impunzi zitari nke ziri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere zifuza kujyanwa mu gihugu cya gatatu bamwe muri aba banyekongo bifuza gutaha mu gihugu cyabo cy'amavuko arico Kongo abatama twaganiriye bavuga ko kujyanwa muri Amerika cyangwa mu bihugu bya Buraya hose aguma ari mu buhungiro nico gituma kuri bo kujyanwa hanze ari amagogo mu yandi
cyifuzo no gutaha iwacu bo kujya muri Amerika regano kujya mu kindi gihugu ntabwo ari iwanyu nuwagiye muri Amerika yumva kineye gutaha iwabo
niyo nimpunzi bese
niyo nimpunzi ntabwo agiyeyo mwageze muri Amerika ngo yageze mu gihugu cye ikingenzi nuko ni gihugu cyawe urabona nk'ubu ngubu iyo umuntu ari mu gihugu cye yororoka ashaka
tukwa dutahe icyo twahunze kivuye yo tukataha twahunze FDLR Ega muri make intera hamwe zidutemago nyuma sisi aho twa amasambu twarimo niba yaratuzunguye nimwiri leta ko ntakivuga leta ko ntakivuga nta nagito
niyo yahaye indaro
niyo bese kubaje bakadusenyera bakatwirukana bagasura twari turi kandi leta yari ntigira ikikora niyo
ariko cyane cyane ibibazo dufite nyamukuru kuko mu buhunzi nta kiza kibaye kiza rero twumvaga twakenera no gutaha tugasubira iwacu
abanyekongo basaba perezida Kabila kurondera amahoro ya Kongo atari uko atanga imihoho kuko ngo vyamunaniye bamusaba gukurayo imigwi y'abagwanyi iriyo ituma impunzi ziguma zigwirirana
kamwe mwatubwirira perezida Kabila agashaka umutekano wacu tukava mu buhungiro
akawushaka gute
ya ushaka cyambere muri Kongo hariyo FDLR hari imitwe myinshi na za mayimayi n'ibindi ngibyo ashatse umutekano teramwe ziriyo zigataha ino natwe tukabona uko tujya iwacu mayimayi n'ibindi byose iyo mitwe yose yitwaje intwaro akayi
abamayimayi n'abakibabaga
n'abakongomani bigira barebere byaho ngaho nabo busambarega muri Kongo n'ibisambo gusa byibereye nawe ufite imbaraga wagenda ugashinga umutwe ukarwana ukambura bitamunanira ntibyamunaniye cyaramunaniye yabishobora ntizatwaraje
ibindi bihugu ko intambara igishira imbaraga zikaboneka ziturutse mu nzego zikomeye zo hejuru kabira kumvise ukuntu Saddam yigize igihangange akagira igihe ibihugu bye bikomeye bikaza bikahanguka Kongo yo koko mutuvuganiye maze imbaraga zikaza tukabona umutekano tugasubira iwacu anabyo kugyango kuvuga ngo batwandike tujye mu yandi mahanga twa turiho neza tworoye kandi duhinga amasambu yacu adutosheje twebwe icyo mwadukorera gusa nukumva ko haza imbaraga zikicara muri Kongo zikigisha Kabila akumva akamenya cyo gukora noneho umutekano ukaboneka natwe tugataha turukumva mutuvuganira byarushaho kumva ko natwe tutakwigunga twa kumva aho turi mu buhungiro buri hano kumva tumeze neza
biruko mu gya makungu avuga ko impunzi z'abanyekongo arizo zigezwe ko gutwagwa mu gihugu cha gatatu kubera imyaka zimaze mu buhungiro ari myinshi Amerika kuva mu mwaka wa 2011 imaze gutwara abanyekongo bagera ku 10,000 kuba mu gihugu cha Amerika n'ubu leta zunze ubumwe za Amerika zitegekanya gutwara impunzi zigera ku 10,000 nk'uko amakuru ava mu buserukizi bw'igihugu cha Amerika mu Rwanda bimenyesha
It's a very good question that the United States is very supportive of resettlement of refugees between 2011 and 2016 we have
Leta zunze ubumwe za Amerika zimaze iminsi zihu buhungiro impunzi hagati ya 2011 na 2016 tumaze kwemerera abanyekongo 10,000 kuba muri Amerika hagati turiko turakorana na leta y'u Rwanda na HCR twumvikana icokogwa kandi ibiganiro vyacu birabandanya kugira ingingo nyayo ifatwe ariko twaramaze kwemera kwakira izindi munzi 10,000
But again we have accepted 10,000 refugees so far.
Izi munzi zifite impungenge ko muri Kongo ibintu bishobora kuyangara kubera injyane zasubiye kwaduka kuva muri uku kwezi kw'icenda guheze.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko twumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu ku rubuga rwa internet mwadukurikira kuri www.radioyacu.voa.com muri aka kanya tugeze muri cya kiganiro ntorere kazoza ikiganiro dutegurirwa na bagenzi bacu ba studio Ijambo I Bujumbura mu Burundi.
Amakuru makimina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nk'aya mango. Sinkakaza Nani kundo mviriza nhorere kazoza.
Mviriza nhorere kazoza.
Yee, ere gamara sizo. Nhorere kazoza.
Nhorere kazoza, nikiganiro gicha hirya no hino. Ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Nurere kazoza,
nurere kazoza.
Jeho Minyonzima ni jensuwe kwa ikaze muri cha kiyago cha politike mwikundi la icho nurere kazoza. Kino kikabari kiganiro kidasanzwe kuko twashimye kugaruka kuri bimwe mu bibazo bamenyesha makuru babajije abavugizi b'inzego z'igihugu cy'u Burundi mu kiganiro baherutse kuremeshereza mu ntara ya Cibitoke. Muri kino gice cya mbere tukaba tugiye kugaruka kuri bimwe mu bibazo vyerekeye agateka kazi na muntu, imigendanire hamwe n'indere mu mashuri. Utangura gufata ijambo akabari Thierry Kitamoya.
Yego me urakoze Jerome, tujye rero mu idonido ya kino kiganiro dutangure ku mwanya nyabibazo byamenyesha makuru. Ikibazo ca mbere, kino kiganiro giha kibaye mu bihe igihugu cacu kivugwa ko vyinshi cyane, ndetse muri no minsi akaba no cegeranyo cy'umugwi wa ONU jwe ateka kazi na muntu kirutse gusohoka cerekana yuko mu Burundi tagateka kazi na muntu kari, ndetse ikaduma ko urutoke leta n'inzego zayo yuko arizo zifise uruhara runini mu guhungabanya aho gateka kazi na muntu. Twarabonye mu ndwi heze ku munsi wa gatandatu haba imyirekano yo kuyamiriza ico cegeranyo. Uno munsi uko tubibona i Bujumbura, imyirekano nk'iyo iba ku minsi yose. Mbega muri leta ico cegeranyo niko mwaragize ico kumukivuga ko mugabo muravye kuva gisohotse, none munsi araciye akanya. Mumaze gushikiriza iki, mumaze kuvuga niki n'inzego za ONU? Ivyo myirekano yirigwira abayoyo muyivuga ku iki? Nta mirimo ya leta idurumbaye.
Twagomba kudukune tubabwire yuko ikicegeranyo cyari gisohotse atari cya mbere gisohoka gityoza Burundi, kandi atari ubwa mbere leta y'u Burundi ibeshuza kandi kerekana idonido igigabane ku kende umurongo ku wundi, aho bene kuremendanya ayo ma ibyo byegeranyo baba bakoreye ningene baba badendereje Burundi. Icyo cyegeranyo cyo mu Burundi basohoye, leta y'u Burundi yarahejeje iragira icyo bivuze ko abarundi twaramaze kwagira ati kirimo ibinyoma. Abo bantu baraje ntibaje kuraba ngo baje gusuzuma ngo baje kupereza kuraba ingene ibintu byagenze, baje bakizanye mu mpfuko mugabo kugira abavuge bati twaragiye i Burundi, bashika batanga bya bindi ngene twigeze kwiyamiriza Paul Kagame. Itariki zitandatu ukwezi kwa kane umwaka 2014 bariko baribuka imyaka 200 inkonya bwoko cyo mu Rwanda ribaye, yavugiye kuri stade y'Kigali ati ntangeka ibyo byose bijanye n'inkonya bwoko uruhara rw'igihugu cy'u Bubiligi mwitegurwa rya politique n'umugambi w'inkonya bwoko n'uruhara rw'igihugu cy'u Faransa mu gushyira mu ngiro igihonya bwoko yaganduye iryo ryahekuye abanyarwanda ati ibyo bihugu bibiri bimenye yuko ryo ari denifitiye u Rwanda biri mu kinyamakuru Jeune Afrique ngiki
YouTube France no bibiri bo baronse inyungu iyahe ku hunyo bwo kujyabaye mu Rwanda kuburyo bibyumvira yuko habaye niho nyabwoko mu Burundi bose urakoronka inyishu inyungu ngizi
bwa mbere ho nta nyungu iva mu nyabwoko ataragahinda kubohekuye mugabo waramaze kujyagirizwa kandi ivyemezo bakabikora ati niwe watuhekwe ni watizanye honya bwo ngahi wacu ubwa mbere yo ugize imana ukaraba inyende wo henda henda ati mpagahengwe icyo kintu gipfukavuki busubire ko izo turabinyagiriza sigigira honja mujyavuze ati reka no mu Burundi ndabereho byabaye icyo gihe honya bwo mu Rwanda bari ribagiwe hakaruka icyo mu Burundi akabavuza ati naravye nyene nusa bikigongo abanyarwanda.
Sinzi ko hari umuvugizi w'umukuru w'igihugu ukongera kugira ngo
jewe narasome kije cegeranyo nsanga bafatira ku kiringo cyo kuva mu kwezi kwa ndamukiza mu mwaka uheze gushika mu kwezi kwa ruheshi uyu mwaka. Nkuko mubizi kuva mu kwezi kwa ndamukiza niho hatangura imigumo uko mu makariti ya mwamwe yahajya muri kiya gisagara cha Bujumbura bitwaza ngo ibintu by'amamanda. Jewe nagomba kubabwira yuko ikintu kintangaza muri kijya cegeranyo nibaza ibibazo bikurikira mbere leta niyo yahamagariye abantu na cyane cyane rwaruka kuja guturira amapine kuzibira amabarabara gukomeretsa abapolisi kwica abapolisi kwica abasirikare kwica mbere nawo guturira n'abantu bagiriza ngo nimbonera kure leta ari uruhare ifise muri bijya bintu ubisomye urabona neza yuko ari icegeranyo kidakwiye kuba cyo kwanditswe n'abantu bitwa n'abantu bigenga bo muri ONU kuko urabona neza yuko harimo ibintu bya politike ahubwo abo leta y'u Burundi yagiriza yuko bakoze ibara bagerageza kubakingira ntihagere n'icyo babivugako ndabasavye nkasaba n'abari ko baratwumviriza bakurikirana iki kiganiro mufate icegeranyo mu gisome murabe muza gusanga ibintu by'agahomera buntu dufashe mu kane gato yigusa uburyo bakoresha kugira ngo bashike kuri icyo cegeranyo murabona yuko bakoresha amazina bavuga yuko babajije abantu badashobora kuvuga amazina cyangwa impunzi zagiye mu Rwanda kumbura bari muri bajya nyene baje kudutera bacika barore ni bukinanyana none umuntu yari yaje gutera leta uwo mubaza ngo avuge ikiza ku Burundi gute yovuga ikiza ku Burundi gute ugasanga bakoresha ibyegeranyo bakuye kuri bita ngo ni ubuhinga ngurukana bumenyi bamwe bavuga ngo ni ngurukana bihuha abandi ngurukana binyoma ibi bita WhatsApp bijya bintu bya WhatsApp murazi mwese turi ku buhinga bwa none ngaya ma telefone yo mu rwego rwo hejuru ibi bintu bica kuri WhatsApp ejo bundi bakwiragije ku mukuru w'igihugu cya Kongo ngo baramurase sinzi ko mwabibonye mwasanze atari ibyo barandika ibintu bakavuga ngo hariho nyabwoko bijya byikaruze mwabibonye byatse kuri France 2 ibi byose ni binyoma byerekana yuko ari ugushaka ahubwo gukwega ibintu bituma abarundi bacanamwo aho usanga ikinyoma bacita ukuri bakacita bakakwita ikinyoma mugabo twebwe nka leta tuguma twereka makungu aho kuri abashaka baze mu Burundi barabe ko igihonya bwo karaho riri muri iki gihugu hanyuma mu Kirundi bavuga ko atawankwa na bose harabo tubibwira bakavyumva hanyuma bavuga kandi yuko ukuri guca muziko ntiguse
murakoze cyane ikibazo cya kabiri ngira ngo mugenzi andi Jerome yoca bandanya
urakoze nagomba kubaza ikibazo kijanye n'ibiganiro bihuza abarundi kumbure ndagishikirize umuvugizi wa leta ibiganiro bihuza abarundi hariho ibibera nga mu gihugu hagati akaba n'ibibera hanze twagomba kubaza ibyo biganiro aho bihuriye
birasa ibizova hanze ujya mutama mukapa yegeranya abarundi bose abaje bavino mu Burundi n'abandi bavuye hanze kuva zitandukanye kiretse gusa batemerewe babandishira mu mpuzamakungu ONU yaciye umukenge bamwe iryo kiramo gifashe muri ati ababo bagize ubwicanyi bati nimuganire mugabo babanze bataramuke ahubwo baje imbere gutungana abasigaye bose atacyo biyagiriza atamutaka akurikira icyo bazopfundika bazogishikiriza abarundi abarundi barabe nabo basigaye no mu gihugu icyo bifite ku mutima kiba ari cyo kizofasha leta ari ingaha ari izotsa hanyuma ati ukazotwara umenye kutwara abarundi bagona gutya twibaze kugisha itomoye kibazo cyo ibiganiro byo hanze nibyo abarundi intumbero nimwe ni kazoza keza ku murundi kazoza katawo gahuriye naho twahitiye
ni kubera ujya mugwe mwite kuri ugena bavuga yuko ujya mu guha raporo umukuru w'igihugu hari nabo uha bimwe bita kopi nkina amashinga amateka n'abandi none byo kwa mukapa nabyo bazoha raporo kuri igihugu kugira arange n'icyo bigenda
mu gihe none mukapa yo bakoranya barundi atazoha raporo se barundi yo bariko atumwanya zo muha raporo nyine yo reka kumuha raporo gute icyo mukapa arushije ko nuko azoha raporo n'abandi bakuru b'ibihugu akorana batije naragerageje ndahuza babarundi ngibi mugabe byo mukapa zoshika ko bizokorerwa mu Burundi bizoshikwa mu ngiro mu Burundi bizoshikwa mu ngiro y'Arusha urabona n'amasezerano y'Arusha twaragiye turayicarira imyaka ishika itatu hagenda barayasinya amasezerano y'ugutari kintambara baje Dar es Salaam ni Pretoria barayicara barayasinya none ariko arangurirwa nka mu Burundi
abona bari sinzi ko banyanka
ku ruhande rw'uBurundi mu myerekano bavuga bati Kagame n'umwasi tuzomumesa ndabaheruka kuvuga ati hariho umurongo ntarengwa muri kahise ku Burundi turazi ibintu bya shinge na rugero mbega barundi mwo babwira iki kumenga uBurundi n'u Rwanda muri kino gihe birahanganye
twagomba tubabwiye uko biriya byashikiye
bajya bene bacu b'abarundi bazimbutse akajoro bibaza ngo bagiye kurondera ubuzima bakabusigayo bagiye mu imfungu ubwo badatwaye ishano bakabusigayo biri mu byiyongera mu byerekana yuko dufise umubanyi adatomoye atubangamiye inyishu barayihaye muti none muzojya gute byahagariye ngaho oya ntibihagariye ngaho amatohoza arabandanya idosiye zirabarazikogwa kujya ibihugu biri muri aka karere dusanga ishyirahamwe ibihugu bya Afurika y'ubuseruko u Rwanda rukaba rurimo ubundi rukaba rurimo n'ibyegeranyo biheza bigashikirizwa abadusangiye umuryango kugira ngo niba ejo ijya yejo avuga ati reka abantu bavukana bashamiraniye tugire icyo dukoze ni cyemezo kiza kiyongera muri dusanganye cyerekanye yuko tubaniwe nawe Timugero gukicyumvira n'azaye gucyo kibazo cyahebewe ngaho ni kiza kiyongera kubundi bubisha bumaze gukoregwa uburundi biturutse kuri uwo mubanyi
ikindi kibazo cha kabiri biraboneka yuko abana benshi ubunye bazuje mu ibarabara ico nta ukideha ni ngaruka mbi z'umugambi bega umugambi w'ishuri nshingiro warashitse kwihangiro leta yari yihaye canke ntiwarishitse ko
je ni twa Edouard Juma nkamvugira ushikanganje bw'indero kwinyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi numva nohera kucanyuma kirya yagize ati abana benshi bucabaje mu ibarabara je nibaza ko imvugo be niyo de hamwe hamwe ari ndenza rugero kuko abo bana ntibaca babibicibwa saba menja nabana bafise ababyeyi nabana bafise aho baje bapfa nabana bafise leta ibakunda ntawuvuga rero ngo gucaja mu ibarabara
iravuze kujya mu ibarabara no kuvuga yuko batatonze mu ishuri nkuko abandi babigize ku munsi wa mbere uheze
egome ntibaba bari mu ibarabara nagomba kongera ko kandi yuko ntibaja mu ibarabara kandi bafise ubwenge bafise inguvu bashobora gukorera igihugu batize ry'amashuri yisumbuye twese kenshi usanga twibaza ko ariyo yonyine ashobora kudushikana ku buzima bubereye duciye muri za kaminuza hari izindi nzira bashobora gucamo kandi bagaterera igihugu bimwe biboneka mu kugiteza imbere rero kuba bo batatunze ku ishuri nk'abandi ntawuvuga ngo ni ukubera umugambi wa ushyira shingiro kuko murazi yuko ibyo bintu byamyeho nta na rimwe twigeze tumenyesha abana ijana ku ijana mu mugambi w'ishuri shingiro ntitwowitiranye n'amashuri y'imyuga kuko hariho benshi babitahuye nabi s'amashuri y'imyuga kijya gisata cy'ishuri shingiro cyane cyane kirugurura abana bubahe imyuga bayikunde babone yuko ishobora kubatunga mu buzima ntibabigisha imyuga ngo baheze bamaze kuyimenya cyane cyane no kubugurura turakunda gutanga akarorero k'intebe murabona intebe twicaye ko umwe wo tubaza ngaha ko tworeka umwana wacu ngo aje kwiga kubaza hari naho twese tutovyemera dukene twicare ku ntebe mugwa ikogwe n'umwana w'uwundi atari wacu rero nibyo tukene ko abana buguruka kandi mu mugambi w'ishuri shingiro n'ukuri turabona yuko hari akarusho kamaze kuboneka
ntorere kazoza
reka shimira abamenyesha makuru nabo bavugize ibinzego z'igihugu kuri ibyo bibazo biradishinga abanyagihugu shimire namwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago cha politike namenyeshe ko mu gice gikurikira tuzogaruka kuri imwe mu bibazo vyerekeye umutekano na politike Jerome Niyonzima nainda kiremesheje nimuronerwe mu banyu no mu vyanyu na buta
cyari kiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio ijambo ibujumbura mu Burundi batugejejeho ikiganiro ntorere kazoza nshuti rero mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya gatanu hano Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mu ryoherwe n'ibigano bya radio ijwi rya Amerika